Kugarabiki tiki cha maze kutizabo ni kirame nye kananeza. Aliko mstaneri wako mbine mutimbuzi intara ya Bujumbura murengero bw'u Burundi. Ahalizo ni Gatumba avuga ko ari benshi cyane. Akabihuriza ko n'abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika. Haci iminsi itatu Rusizi rwuzura. Ejo vyarushirijeho. Ubu rero umusozi wose wa Kinyinya warahunze. Abahunze bariko barakirwa mu masite. Niko Simeon Butoyi avuga akongera ko ko hari ko akorwa rusansuma ruzerekana bateshejwe zabo niyo myuzura. Uko bangana mubatewe n'amazi harimo risiga himbare uwo mukenyezi asanzwe ari nyumba 10 mu gacimbiri ka Rusizi avuga ko we n'umuryango wiwe baraye badakubisa urugohe
borohewe aya mazi yatanguye ejo mu masaa 6 tutangura kuyabona ari make make hanyuma turazibira imande y'inzu ariko vyateye birenga mu ijoro twaraye tutajyamye turara duhagaze imibi turira hanze gushika naho tubona ko turengewe
afite ibikoresho n'ivyombo byo mu nzu ariko arasohora yatubwiye ko ubu yiteguriye kurara mu ibarabara n'uruvyaro rwiwe kubwiwe bizamaze kuba kamano uko umwaka utashe mu gihe cy'urushana
turakora ikindi ubona ko ivyo twari dufite byose twashize ku ibarabara tujyama hanyene birango turabe cyo leta yo dufashe nibaro nkaba badushira batujyane bo tumerewe nabi eh hari hajya hose ni kwameza abantu bari ku mabarabara bose bakwi ibintu mu mazu kugira ngo inzu ntizi have zibagwako aba bana bamaze kubimenyerano re tugire gute ko uko umwaka uhera twamatwatewe bakatubwira ko bazodukorera uruzi nibarukuri
uwo mugabo atashimye ko amazina yiwamenyekana wagashavu n'umurengera aha yari kagerageza kuramira ibikoresho byo kwishure rimwe mu yatewe n'imyuzura
hari byo rero umuntu arashobora kuvuga ugasanga avuze nabi kubera iki umubabaro n'agahinda bigatuma rero umuntu yotuma yihorera arabapfa bagapfa ari iby'Imana ikiza ibi biba iri ligira gatatu imyaka itatu iraheze kambere byarabaye ugira kabiri biraba inirire nirigira gatatu abantu bagomba batsemerera abanyagihugu basemerera bavuga bagira gute batabaza
uwo mugabo wundi nawe afite impungenge ko hamwe yatacokorwa zone ya Gatumba ishobora gufudika ku ikarata y'u Burundi twamusanze muri karitsiye ya Kinyinya ya mbere iri mu bibanza byatanguye gutwarwa imbere y'ibindi
Rusizi rurashobora gufuta Gatumba dusaba leta ko yo korujya mugambi yari yavutse ko bagiye guzibira Rusizi turabe ko tworonka gahenga
umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe guhangana n'ibiza n'isi y'ibe General de Brigade de Police Anise Nibaruta ari mu bategetsi bishikiye mu Gatumba kuraba ko ibintu byifashe
tugico twasavye abene gihugu vy'ukura amazo bo yabisa bagasubira muri amasite ya Kinyinya ya kabiri maramvya amasobere na maramvya amafubo abenshi niyo bahora uruzi rwa Rusizi rero ruzana amazi avuye kure amazi avuye mu Rwanda avuye mu buseruko bwa Kongo avuye mu ntara ya Cibitoke bubanza no muri na Bujumbura akaza gushikira rero aha mu Gatumba yamaze kuba menshi twabasavye yuko amazi bayabisa bagasubira muri ajya masite mu kurindira cyane cyane yuko ca gikogwa gikogwa
ico gikorwa avuga nuko bakira inkombe z'uruzi Rusizi kugira amazi yarwo ntasubire kuzirenga aja kwiha inkumbi mu mihana
basanze mbere n'uburyo butegekanijwe bungana n'amadorare $350,000 biri ku mugambi dushira mu ngiro dufadikanije na PNUD ayo mafaranga rero basanze adakwiye kuko basanze hakenewe $2,200,000 ubushikiranganji bw'ikigega cya leta bwarayemeye
imyuzuro iteye abarimyi n'abarobyi bavuga ko ubuzima buca buhagarara General de Brigade de Police Anise Nibaruta twari urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'isi ibe atangaza ko aba mu duce tumwe tumwe tugize ihuriro ry'amazi y'ikiyaga nganyika n'uruzi Rusizi bashobora kwimurwa burundu
tukabona neza yuko tuzohava tugumya mu masite abantu bava muri mushasha ya mbere na mushasha ya kabiri kuko ni gice kiri mu ihuriro ry'amazi ya Rusizi n'amazi y'ikiyaga Tanganyika niyo vyabonekana yuko batagishobora kugusubirayo twararonse amatongo mu Kabezi hegitari 5 hegitari 10 muri komine Mubimbi ni hegitari 5 mu Rumonge ngirango ni twaronka abadufasha tugazoca nabo twiyumvira kuzobakorera umugambi nabo ariko abashobora kuzosubira wabo bakazosubirayo inyuma yuko abamadiga zo bahejeje kubakwa ku Rusizi.
Mu kwa gatanu 2021 yakiri umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu Gervain de la Kobucha umushikiranganji wa mbere w'u Burundi muri kino gihe yari yemeje ko leta igiye gutorera umuturama ikibazo c'imyuzura mu Gatumba.
Ahantu mwavuye amazi yamaze kuhatera. Abahinga bavuga yuko yari yarigeze no kuhatera. Mutegura imitima yuko inkingo leta izofata. Ariyo kubakura ngai kabatwara hani. Mutegura imitima ko mucamu yagira uko ngene. Nibaza ko leta igiye kwicara kugira itori nyishirama kuri iki kibazo kuburyo atamwe n'igihugu azosubira kugira ikibazo kuri aya mazi ya Rusizi n'amazi ya Tanganyika.
Mu myaka 3 iheze y'imyuzura y'uruzi rusizi yatumye abantu baba abayumbi 40 batizabo nk'uko byemezwa na leta y'u Burundi. Abagera hafi ku 200 barimuwe kubera uturere babamwe twari tugiramiwe kurusha utundi. Muri uyu mwaka abanyagihugu wo mu kiyaya cimbo na karere ko mu mirwa basabwa gutegura imitima kugera mu kwezi kwa gatanu bazoterwa n'amazi menshi y'imvura nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ibihe y'ijebu. Eroje urika neza, juja Amerika.